Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jean Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tuafitiye tukahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru tubafitiye yo hirya no hino tubahere muri Afrika y'Epfo aho president waho Cyril Ramaphosa yagendeye gice ca Soweto mu gisagara ca Johannesburg ku munsi w'Imana kwirabira ibibanza bikoregwamo imirimo y'ubudandaje vyononekaye aho abantu bapfuye bahonyanzwe mu migumu ko yatewe n'ipfungwa rya Jacob Zuma yahoze ari president. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP rimenyesha ko abantu batari munsi y'amajana 212 bapfuye muri ugo ruhagara benshi muri bo bahonyanzwe igihe ama magazine yasahugwa abantu barenga 2,205 barahagaritswe bagirizwa ubusuma no gusambura ibintu. President Ramaphosa yatangaje ko batewe impungenge bikomeye n'ivyabaye yamara avuga ko bahakuye icigwa cuko bategerezwa guhinga uvu kurushiriza inteko zijeje umutekano nyuma yuko ashimiye abafashije gukuraho ivyononekaye. Yavuze ko abasahuye ibintu bazoshigwa imbere y'intahe. Yarashimiye abanyagihugu bubahiriza amategeko kuba bagiye hamwe bakagwanya akajagari. Yatangaje ko bunze ubumwe badashobora gutsindwa. Tuve muri Afrika y'Epfo dukubitire muri Liberia aho irengero ry'abantu batari munsi y'indwi ritazwi inyuma yuko ubwato buzamye mu mazi y'ibahari Atlantique hafi y'igihugu cya Liberia. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ivuga ko ubwo bwato ari buvuye ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia ku munsi wa gatandatu mu gitondo bugana ikivugo kiri mu bumanuko bw'igihugu. Ntibwari bukwiza ibintu ngenderwa ko bisabwa kugira bukoreshwe. Abakora ko bararungitse ubutumwa bw'uko bari mu bibazo nyamara igihe abajejwe gutabara bahashika gaza bwatanguye kuzama. Itohoza ririko riraba ku kugena ubwato utari bukwije ibisabwa bwashoboye kuja mu mazi burimwo abantu n'imizigo nyembwo bwato akomoka mu gihugu c'Ubushinwa yarahagaritswe ku munsi w'Imana akaba ari mu minwe y'ipolisi muri iki gihe. Igitigiri cy'abantu irengero ryabo ritazwi ntikizwi nguko bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru. Impapuro zerekana ko abantu 18 bari muri ubwo bwato igihe bwava ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia. Yamara abategetsi bibaza ko abantu barenga ico gitigiri bashobora kuba bari muri bwo. Abantu 13 barapfuye ku munsi w'Imana mu burengero bwa Kenya igihe ikamyo itwaye ibitoro yaturika. Iyo mpanuka yabaye igihe abantu bariko bayivomamo ibitoro batanguye kuyivomamo ivyo bitoro igihe yagira isanganya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu hafi yahitwa Siaya. Ikamyo yari itwaye toni 20 y'amata yasetse iyo kamyo yari itwaye ibitoro yatumye yubama ku ruhande rw'ibarabara. Nguko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP abantu baciye birukira aho iryo sanganya ryabereye kuvoma ibitoro. Gatoyi inyuma yaho iyo kamyo yaciturika irakumuriro. Naho abategetsi bari bagabishije imbere yaho abanyagihugu kutegera habereye amasanganya nkayo barondera ibitoro, abanyakenya batari bake babandanya kubikora kubera bahanzwe n'ubukene. Mu mwaka w'2009 abantu batari munsi y'120 barapfuye inyuma yuko abantu isinzi bakoraniye ku ikamyo yari itwaye ibitoro yari yubamye mu nyuma yaho iraturika. Yamara kubera ubukene abanyagihugu bavuga ko atakuni babona bashobora kubigenza kugira bagaburira imiryango yabo. Tuva mu karere ka Afrika dukubitire mu Budagi aho chancelier w'icyo gihugu Angela Merkel yagendeye ku munsi w'Imana igice cyasinzikajwe bikomeye n'imyuzure yatewe n'imvura ikomeye. Yemeye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga hamwe no gushimikira kurushiriza ku vyerekeye guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Ni mu gihe igitigiri cy'abahitanywe n'imyuzure mu karere k'Uburaya bwo mu burengero kimaze kurenga 180. Merkel yagendeye imihana yahitwa Schuld mu burengero bw'igihugu aho inyubakwa zitari nke zononekaye canke zirasamburwa n'imyuzure ikomeye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Angela Merkel yatangaje ko yaguye mu gahundwe inyuma yuko iboneye ivyononywe n'imyuzure. Yatangaje ko abategetsi bazokora kugira ibintu bisubire mu buryo. Yavuze ko leta izokwemeza imfashanyo y'amafaranga yihutirwa ku munsi wa gatatu. Turangirize ku nkuru yerekeye Algeria na Maroc. Algeria yaratumye ko ku munsi w'Imana ambasaderi wayo muri Maroc bivuye kukutumvikana hagati y'ibyo bihugu bibiri ku vyerekeye intara ya Sahara yo mu burengero. Ico gihe cyatangaje ko gishobora gufata izindi ngingo. Iyo ngingo yafatiye ku vyatangajwe n'intumwa ya Maroc mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku vyerekeye intara ya Kabylie yegukira Algeria. Yasavye ko haba uburenganzira bw'abanyagihugu baba mu ntara Kabylie bwo kwishyira bakizana. Yavuze ko Algeria idakwiye kubima ubwo burenganzira mu gihe ishigikiye ukwishyira no kwizana kw'intara ya Sahara yo mu burengero.
Fidel Niyongabo urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamirana kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Incamake igice cya kabiri cy'amakuru tuafitiye muri kano gatondo. Ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu mu Rwanda burabandanya umugambi wo gupima ikiza cya COVID-19 abanyagihugu ubasanga mu burere barimwo. Abapimwa barashima naho hari abavuga yuko bagifise byinshi bikibabangamiye.
Yewe nta bushobozi mfite, mfite n'abana batoya nk'inzi y'icyumba na salo biba bikaze nyine.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali asigura ko ukwikumira kubo basanganye ico kiza bigoye bivuye ku mazu mato bato babamwo. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru ya cheka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho leta iherutse gushiraho umugambi wo gufasha abaganga baheza amashuri kuja ku rugero rumwe na bagenzi babo mu bihugu vyo mu karere kugira ngo batange umwimbu mwiza. Uyu mugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Holland ukaba werekeye amakaminuza atatu akomeye mu gihugu afise ibisata vy'ubuganga harimo kaminuza yegukira leta. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Eloje Wirikaneza.
Umugambi witiriwe nishe ya 240 uri mu rukurikirane rw'ibintu byinshi leta yashizeho mu gushira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri za kaminuza kugira zise n'izibindi bihugu kandi zigezweho. Mu gisata cy'ubuganga uyu mugambi ushikiwe n'igihugu cy'u Burundi wakozwe habanje ku ivyigwa vyerekana neza uko umuganga w'umurundi yo kuyiga kanonosora ivyigwa ku buryo n'abanyagihugu bahagirira koyoko. Muganga Joseph Nyando twari ikigo cy'igihugu cy'ubuvuzi NSP akaba no mubateguye uyu mugambi yatwiganira zimwe mu nkingi nyamukuru zibugize zirimo kuba umuganga azoronswa ivyigwa tie kungorane z'abanyagihugu bazobajejwe kuvura kandi nabo babigizemo uruhara
gusubiramwo ukungine twahora dutanga ivyigwa kugira ngo umunyeshuri ari kariga habemwo ukuronka ubumenyi bigenda byiyongera gushikaho ashikira kuri bwa bushobozi dushaka hanyuma tuca turondera ingene tuvyigisha nkuko ivyigwa by'ubuganga byigishwa mu makaminuza menshi yo kwisi atari no ngaha gusa mu Burundi byigishwa hakurikijwe approche pedagogique mu cyongereza yitwa problem based learning. Umunyeshuri niwe ari hagati ivyigwa vyiwe sumwigisha aba hagati y'ivyigwa hanyuma rero kubera yuko uwo muganga azoza gukorera mu banyagihugu no kumenya ingorane zirekeye amagara abantu z'u banyagihugu tratongera ko ikintu cyitwa mu cyongereza COPS community based education and service mu kuvuga yuko ubu kwigisha umuganga sukumwigishiriza gusa mu amphitheatre na komunote itegezwa kumwigisha kubera ni hazoza gukorera azingorane za ya kabiri nuko ivyo bijana cyane n'ikintu cyitwa assurance qualité et bonne gouvernance. Tubwire twashyize mu maserie ya assurance qualité ma faculté na bonne gouvernance. Iyindi nkingi yerekeye ibijyanye na genre igitsina gore ni bake baba biga iby'ubwo buganga babyize nabo babandanya kugira ngo baronke ama diplome de spécialité. Iyindi nkingi yerekanye n'ubushakashatsi. Iyindi nkingi ijyanye no gutegura ivyigwa umuntu tuzokwiga gisha turavye n'ukungene azoronka kazi.
Sive abana bakize umuvugizi wishira hamwe gita ineza abarwayi mu Burundi Semabu amagara leta kwitwararika ko baganga bazoheza muri no mugambi bakorera mu bitaro barimo aho kumara umwanya munini muri za kabine zabo zigenga nkuko bikunze kuba ku baganga babahinga.
Mugambi ni mwiza mugondi wo cyaba nk'abandi tubura kandi tubabona ya SMS specialist wabona ko ari nduruga tubatore mu bitaro bya leta usanga baboneka imyanya minini mu bitaro byabo prive era usanga abanyokuru bacu babaruguru badafise uburyo bashobora kwaronka kandi babagwaye babakeneye mba nawo bandi bo baforme ubumenyi babahawe n'igihugu babaforma kugira ngo bajugwe baje gusahiriza baganga bari bake maze bafata imyifato nk'iyo abandi tubona kwitabere taduhimbara bace baje kukivi bakore
bacha baje kugira makabina yabo inyigisho bahawe bazikamisha amahera y'umurengera tusanga n'abafisa mikoro make nabo bica bibagora kubatora ntibabe nk'abamedecine specialiste tubura ku bitaro bya leta ugasanga bakiye nk'abantu batatu gusa batanu mwe basanga iwabo na trani senkani barabakiye.
Umuyobozi wa kaminuza y'Uburundi Sanctus Niragira yemeza ko atankeka azoba impinduka mu bijanye n'ingene bagwayi bitabwaho gusa yibutsa ko basigaye imitsi tari mike kuko abanyeshuri batanguranye n'uyu mugambi bakiri mu wa kabiri.
Migambi bene yirafata umwanya kugira ngo bishikire abanyagihugu bo abene gihugu bose ariko murumva yuko icyo kibazo cyafashwe nkankama kandi ko ama universite yacu na cyane cyane ibyo bisata bijejwe gutunganiriza abo bene gihugu biri ku kivi murumva ko turiko turigisha abanyeshuri bacu kugira ngo bashobore gutorera inyishyurizo ngorane kuvuga muvuze ati bagiye kuronka gahengwe kuri ivyo ko batwihuse tuvuze ko ejo bazaba barosa gahengwe ariko murumva yuko abanyeshuri bahere mu wa mbere biga bakoresheje ubwo buryo ubu ntihenze bageze mu mwaka wa kabiri aho bazorangiriza ayo mashure twizeye neza ko tuzoba dufise abaganga abavuzi bafise ubuhinga n'ubumenyi bukomeye cyane.
Uyu mugambi werekeye amakaminuza atatu arimo iya leta hamwe na kaminuza zibiri z'abigenga. Uburundi kiracari mu bihugu bifise abaganga bake baba bahinga canke abaganga bavura indwara zose muri rusangi bazwi nk'abajeneraliste mu Gifaransa. Mu gikigo cyabo ni iki itahamagara y'abantu OMS kivuga ko abaganga bari hagati ya 2 na 3 badahagije ku bantu igihumbi muri ico gihugu ho ico gitigiri c'abanyagihugu bakurikiranwa n'umuganga ari munsi y'umwe muri rusangi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nene bice ku masonga nkitangura ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu mu Rwanda burabandanya ibikorwa byo gupima abanyagihugu ikiza ca COVID-19 vyitezwe ko hapimwa ibice 20% vy'ababa ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali. Abazopimwa bose bariko babasanga mu burere babamwe. Ikibazo c'uburaro buto kiri mu vyo abamaze gupimwa basaba gukemurirwa mu ntumbero yo kutanduza ababo igihe bosangana ubwandu I Kigali mu Rwanda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboshye.
Iki gikorwa kije nyuma yaho umujyi wa Kigali ushyiriwe muri gahunda ya guma mu rugo nyuma yaho bigaragaye ko umubare w'abandura COVID-19 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ukomeje kwiyongera. Mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera wasanga abaturage babyigana bifuza gupimwa. Ikibazo cyagaragaye ni cy'abaturage bagiye bapimwa bakagaragara ko banduye bagahisha bagenzi babo cyangwa se abo babana ko banduye. Uyu mubyeyi twasanze mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro yarishimye bizahawe cyuko ari muzima nyuma yuko yabanaga n'uwanduye COVID-19 atabizi.
Narifite ubwoba yaraje arabiduhisha tukajya dusangira nawe tukaryamana tubimenya nyuma kandi uwo musize mu nzu yaraje kandi n'umukobwa ukiri mutoya arabiduhisha akajya asangira n'abana ku icupa ry'amazi natwe tukaryamana kombi aja yize kandi ayifite abizi ko ayifite asi wanjye ndamwakira. Ubwo rero ararwaye n'ubu ngubu ari mu nzu. Niyo mpamvu nishimye ko numvaga naricitse umugongo numvaga umutwe undya numvaga ahantu hose nta rugingo rusima mfite ariko kubanda mbaye musima ndishimye cyane.
Ikibazo cyagaragariye aho ijwi rya Amerika ryageze ni icy'abaturage baba mu mazu mato basabwa kuba bakwiheza mu gihe basanze hari uwanduye ariko bakagaragaza ko bitazaborohera bitewe n'imiturire yabo. Uyu numwe bavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Yewe nta bushobozi mfite, mfite n'abana batoya kandi tuba tuba mu nzu zitatu nk'inzu y'icyumba na saro rabikaze nyine nta kunzi nyine sinzi.
Usibye abaganga bari muri iki gikorwa cyo gupima abaturage, izindi gahunda zirimo gushyira abaturage ku mirongo, kubigisha akamaro ko kwipimisha birakorwa n'abandi bakozi ba leta batarimo gukora muri ibi bibi. Madame Ingabire Nkusi Josine asanzwe akora muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ari mu baje gufasha abaturage bo mu murenge wa Rusororo. Yatubwiye icyo bakorera umuturage basanze arwaye kandi afite amikoro make atamuha ubushobozi bwo kuba yakuzuza ibisabwa byose kugira ngo atanduze abagenzi be.
Kubashiramo iyo tumusanze ari positifu hari umuti w'ibanze babanza kumuha. Iyo turangije kuwumuha tujya kureba iwe ahatuje ese azabona icyumba agomba kubamo wenyine. Ibyo tukabireba. Ese ibyo kurya bazabibona niba ari chef wa famille ari utunze umuryango. Hanyuma hari ibyo kurya leta yateganyije
ku bantu dusanganye iki kibazo kandi bari basanzwe barya ruko bagiye gukora ibyo nabyo birahari bivuze ngo rero turabanza tukamujyana tukamugeza iwe tukamwigisha impamvu akwiriye kwihakato tukamwigisha impamvu akwiriye kuguma mu nzu akirinda tukamuha ibyo kurya bizamutunga muri iriya minsi dutegereje yuko ibizami bye ibisubizo bishobora kuza nanone ari byiza tujya kureba uko yaramutse uko oxygene yihagaze uko abo mu rugo bameze niba atabanduje niba akomeje kwihakata tugenda tubasura umunsi ku munsi tukabikora raporo
abaturage barimo gupimwa COVID-19 batoranijwe n'ubuyobozi bw'akagari bufatanije n'ubw'imidugudu bagiye batoranywa bagenda basimbuka urugo bagafata urugo bagasiga urukurikiyeho bagafata urundi hagapimwa kandi umuntu wese urengeje imyaka 18 nibare yavuye mu bipimo byakorewe mu mujyi wa Kigali ntiramenyekana ariko Minisiteri y'ubuzima yarayisohoye itangazo rigaragaza ko abantu 1,997 aribo bantu bashya banduye COVID-19 bigaragara ko abanduye biyongereyeho 1,000 mu bari basanzwe basohorwa buri munsi n'iyi ministeri mu bandiye ku munsi w'ejo bagira ku 2,000 abasaga 1,300 nabo mu mujyi wa Kigali bikabisobanura imibare mishya yarayivuye mu tugari twapimwe ku munsi w'ejo kugeza uyu mibare itangazwa na ministeri y'ubuzima igaragaza ko abantu 1,549 ari bamaze kwandura COVID-19 barimo 1,308 1,508 bamaze gukira abagira kuri 1,308 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Tukivuga ku vya COVID-19 mu karere ka Afrika y'Ubuseruko abashakashatsi muri Uganda ababandanya kurondera ingene kikiza co tuzwa bakoresheje ibiterwa bitandukanye nyuma yaho ikigo ca leta kijeje imiti muri ico gihugu NDA mu mfunyapfunyo cemereye umuti wakozwe n'umwarimu wo muri kaminuza ya Mbarara abandi bashakashatsi muri kaminuza ya Guru iri mu majaruguru ya Uganda nabo bakoze uyundi muti uja watanguye kugeragezwa amenyesha makuru y'ijwi rya Amerika I Kampala muri Uganda Ignatius Bahizi mu nkuru kurikira
Ikigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu National Drug Authority NDA kivuga ko hari imiti y'amoko atatu imaze gukorwa n'abahanga mu bigo by'ubumenyi bitandukanye mu rwego rw'ushaka igisubizo cy'icyorezo cya COVID-19 gihangayikishije isi yose Uganda ni kimwe mu bihugu bya Afrika byibasiwe n'iyi ndwara kugeza ubu imibare y'inzego z'ubuzima akabigaragaza ko abantu barenga 2,000 bamaze guhitanwa na COVID-19 Ayo moko atatu y'imiti arimo uwa Covidex wakozwe na Profeseri Ogwang Patrick wo muri kaminuza ya Mbarara UBV01N wakozwe n'abahanga bo kuri kaminuza ya Makerere bafatanije n'ikigo cya leta gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara za virusi ubu urimo kugeragezwa mu bantu hamwe na Covilis 1 urimo gukorwa na kaminuza ya Guru mu majaruguru y'igihugu Kugeza ubu umuti wa Covidex ni wo wonyine uri ku isoko indi iracyari mu igeragezwa Abias Rwamwiru umuvugizi w'ikigo cya leta gishinzwe imiti NDA yatangarijwe iri Amerika impamvu Covidex yemerewe gukoreshwa mbere yuko inyura mu nzira zose zemewe
A herbal medicine can be used before clinical trials with caution.
Umuti w'ibimera gakondo wemererwa kuba wakoreshwa mbere yuko ugeragezwa mu buryo bwemewe ariko ugakoreshwa no kwigengesera kandi uzirikana ko utavura Niyo mpamvu tuvuga ko wakoreshwa kunganira ubundi buvuzi. Wibuke ko ukorwa mu bimera abasogukuruza bari basanzwe bakoresha kuva kera bivura ibibazo by'indwara zitandukanye. Igituma twinka NDA tubigiramo uruhari nuko tuba dushaka guhamya ko ari nta kibazo watera ku magara. Ushobora gukoresha imiti ya gakondo wawe mu rugo nk'uko bisanzwe ariko iyo bigeze kuco gukora umuti mu bwinshi kugira ngo ukoreshwe na rubanda rugari aho biba bisaba ko tubigira mu ruhari rukomeye kugira ngo twemeze ubuziranenge bw'uwo muti.
So that's what we want to determine.
NDA ivuga ko Uganda iri mu bihugu bya mbere byifashisha ibimera gakondo mu gutunganya imiti ifasha abanduye COVID-19. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku magara y'abantu OMS ryo rivuga ko hari ibindi bihugu byo muri Afrika byatangiye ubushakashatsi nk'ubwa Uganda. Muganga Solome Okwale akorana n'uwo muryango hano muri Uganda.
We know that 9 countries are looking into this: Benin, Botswana, Cameroon, Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Nigeria, and South Africa. And in phase 2,
ibakabiki mu gice cy'ambere, Uganda yageze mu gice cy'akabiri cy'ubu bushakashatsi. OMS yisunze gufasha Uganda mu bushakashatsi kuri iyo miti yo mu bimera bya gakondo ishobora kuvura COVID-19. ni igihugu kimaze gutera intambwe ziza mu gushiraho uburyo bukwiye bwo gusuzuma imiti ya gakondo no kuyishyira ku isoko. Kandi OMS ifatanyije n'ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara, twashyizeho uburyo n'amahame byo kuyobora ibihugu mu gukora imiti yo kuvura COVID-19. Mu bihe bishize, Perezida Museveni yagiye nenga Abanyafurika bafite ubumenyi bwo gukora ibintu bitandukanye birimo n'imiti, ariko bagazinga amaboko bagategereza abanyamahanga kubakorera ibyo bakeneye byose.
It is a slave mentality. Recycling traditional medicine.
Ati, iyo ni imyumvire y'ubucakara. Muri Afurika ni ubushakashatsi ku miti yo mu bimera bya gakondo bugomba gukorerwa kuruta ahandi hose, kuko aka gace k'isi duherereyemo gakikijwe na buri kimera cyose wakenera gukora imiti. Ubu buvuzi bw'imiti ya gakondo bwatunze ba sogokuru bugomba kongerwa agaciro biciye mu bumenyi kugira ngo tububungabunge.
So that we improve on them and preserve their use.
Museveni wahagurishije byo guteza imbere ubumenyi mu guhanga, yizeza inkunga y'amafaranga atubutse leta igiye gushora mu bintu byo guhanga imiti. Mu cumweru gishize yatangije uruganda rugiye gutangira gukora imiti ivura indwara zitandukanye hamwe n'urukingo rwa COVID-19. Umuvugizi wa NDA Abias Rwamwiru avuga ko 70% ry'imiti ikoreshwa mu gihugu ituruka hanze.
I think Uganda is taking a right path with our scientists and researchers.
Ati, ndibaza ko Uganda irimo kuyoboka inzira nziza ikoresheje abahanga bayo yo kuvumbura no guhanga imiti itandukanye, akaba bishobora kuzadufasha mu kugabanya imiti tugura hanze. Ubu 70% y'imiti dukoresha mu gihugu ituruka hanze, bivuze ko ubushakashatsi ku miti itandukanye ari bwiza ku gihugu, kandi biduhesha ishema kubona abahanga bacu ari bo bafasha iya mbere mu karere kose mu gushakira igisubizo cy'icyorezo cya virusi duhanganye na
this current viral infection.
Ministeri y'ubuzima igaragaza ko imibare y'abandura COVID-19 n'abihitana mu gihugu itangiye kugabanuka. Ibi babikesha gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 ubigeze mu cumweru cya kane. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Rwanda mu karere ka Rubavu haraye harangiye irushanwa ry'isi muri volleyball ikinigwa ku musenyi bita beach ball. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adutegurira amakuru ya sport n'imikino mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ku cyumweru mu Rwanda harangiye irushanwa mpuzamahanga rya volleyball ikinirwa ku mucanga beach volley. Iri rushanwa ryaberaga ku gisenyi mu karere ka Rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ryahuje amakipe mu bihugu birenga 30 byo hirya no hino ku isi. Ku ruhande rw'abagabo, igikombe cyatashye mu ikipe yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko amakipe yahuye ku mukino wa nyuma yombi yari yavuye muri icyo gihugu. Mu bagore naho ikipe yabaye iya mbere niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze y'Abadage ku mukino wa nyuma. Muri rushanwa u Rwanda rwari ruhagarariwe n'amakipe 4 abiri y'abagore n'abiri y'abagabo. Mu bagore hari haserutse ikipe ya Valentine Munezero afatanyije na Charlotte Nzayisenga, hakaba kandi ikipe ya Benita Mukandayisenga na Claudine Musanabageni. Mu bagabo, ikipe imwe yari igizwe na Olivier Ntagengwa wari uri kumwe na Akumuntu Kavalo, indi kipe ikaba yari igizwe na Fils Habanzintwari hamwe na Yves Mutabazi. Muri aya makipe ane, atatu yasezerewe atarenze icyiciro cy'amajonjora. Ikipe yagerageje guhanyanyaza ikaviramo mu kimwe cy'umunani kirangiza ni ya Valentine Munezero na Charlotte Nzayisenga. Uyu mukinnyi Charlotte Nzayisenga araso anura ikintu cyateye urujijo kirebana n'imyambarire y'abakinnyi b'abakobwa amakipe yarahagarariye u Rwanda, cyane cyane ko yari itandukanye n'iy'abakobwa bo mu yandi makipe.
Umunyarwanda kazi ntago njye mbona mu mikinire yacu ntago twambara ubusa, dukina twikwije, niyo mpamvu yabiteye ngira ngo ni umuco wacu. Ubushize ubwo twakiraga iyi World Tour ntago byagoranye kuko twari twarabivuze before yuko competition itangira, ariko ubu ngubu habaye hakantu ko kurangara gato ntitwabivuga, ariko twabisabye uhagarariye irushanwa yabitwemereye, cyane ko ari nawe wari uri hano ubushize. Irushanwa rya beach volley dukina n'abantu bambaye udukariso utubistri, ariko mu muco wa Kinyarwanda aho tugiye gukina hose twambara amakabutura. Naga ubwa mbere bibaye, wenda nuko byabereye iwacu ntitubivuga, ariko iyo tuzagenda tubivuga tukiri hano mu Rwanda ko tutazambara nk'ibindi bihugu. Nta munyarwanda kazi wakinanye kariso, nge niko mbyumva.
Tukiri muri volleyball kandi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 yasize umugani mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ryaberaga mu Buholandi no mu Bubiligi rikaba ryararangiye ejo ku cyumweru. Iyi kipe iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka yatakaje imikino yayo yose uko ari irindwi kuva ku cyiciro cy'amatsinda kugeza ku ntera yo guhatanira imyanya itandukanye. Iyi kipe y'abangavu b'u Rwanda muri volleyball yarangije ku mwanya wa 15 ari no wa nyuma yo gutsindwa n'u Buholandi, Brazil, Argentine, Turkiya, Thailand n'Ububiligi. Ikibabaje kurushaho nuko muri uko gutsindwa ku ikipe y'u Rwanda muri iyo mikino yose itashoboye kubona iseti n'imwe y'imbuza kurahira. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, bakunzi b'imikino na sport ntitwabibagiye. Mu gihugu cy'u Burundi, umurwi wa Dinamo wa basketball ejo kwa Mungu niwo watwaye igikombe citiriwe uwahoze arongoye u Burundi, Petero Nkurunziza, watsinze Urunani ku munota wa 65-61. Urongoye uwo murwi amenyesha ko mu mwaka uza bazokora cyane kugira ngo batware ibikombe byose bazokinira. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ku kibuga cibuye muri komine ya Mwumba, intara ya Ngozi, ahari bibuga byubatswe na Petero Nkurunziza, ni hugo rukino rwa nyuma hagati ya Dinamo Urunani rwabereye. Imbere y'abantu isinzi kugera mu gace ka gatatu, umugwi Urunani niwo wari imbere uza gutakaza urukino mu minota ya nyuma ku manota 65-61. Richard Patrick Ngwizuruvugo, umumenyereza mushasha w'Urunani, amenyesha ko agifise vyinshi byo gukosora kugira umugwi wiwe usubire kuzura twari ibikombe.
Navuga yuko ndibaza tutagerageje kwitanga uko bishoboye kose. Kandi bavuga neza mu Kirundi ciza ngo abana babiri agatsinda umwe. Navuga ko musanga ari icyo kuba twakinye umukino mwiza tugitangira gushika duheze. Numva ko n'amahirwe make twaronse ko abana ikinyoni cy'amanota bagitsinze si cyari cyinshi, ariko ndabona ko harimo byinshi umuntu ategereza kuguma akosora agwana yereka abana yuko ejo ari byinshi. Bakaba duse abana bakiri batoyi benshi n'amasatage menshi, ari utuntu twinshi tutudeshe umuntu ategereza gukosora. Ndibaza ko nitwaronka akanya ko gukosora, ndibaza ko bizogenda neza.
Muri Dinamo hoho karakamwemwe kenshi kubona batwara igikombe. Umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko gutwara igikombe utsinze Urunani biryoshe kuruta ibindi byose.
Twariteguye n'inguvu, nashaka shimbire n'abakinnyi kubera umwanya twamaze ko turitegura nibo bahaciye babikora babishyira mu ngiro ibyo twaba twaravuganye. Umugwi Urunani nibyo umugwi ukomeye cyane, kandi ntuzawukina nawo ngo uraza kuvaho kugira utsinde. Mugabo bashobora gukoresha inguvu z'isumba izo bakoresheje kugira ushobore gutsinda.
Rukundo Jean Dassin alongoye umugwi wa Dinamo aremeza ko uno mwaka utabagendeye neza cyane, ariko ko muri rusange bashima
umwaka tuwevaluwa yuko wagenze neza. Witwebwe ntitwatwaye amakupe nk'ayo twaba dutwara, ariko encore une fois izindi ekipe nazo zarabyigenzijemo neza. Kandi je les félicite, babaye championnat ya Bujumbura, championnat national, jusqu'au quart de ma coupe parce que kuri atatu muri saison urumva ni kuri twebwe umwaka wagenze neza. Nabyo tumenyereye, tumenyereye gutwara amakupe menshi arengayo. Ntiwari umwaka woroshe, wari umwaka waciyemo muri association, muri federation ibintu bitoroshe. Mugabo warateze urahera abantu bashinga ntahe, ariko twe tubona ko byagenze neza.
Warongoye uwo mugwi aramenyesha imigambi afitiye umugwi wiwe mu mwaka uza w'inkino.
Cyambere tuzokora no gusubira tukunga umukinnyi, twaranforsa ekipe, tukagira amarekrutima, tukaforuma. Kandi kubera turabona yuko tuzakeneye kwiha inguvu zindi ziruta izo twari dufise ubu, nibyo nibyo tuzogira kugira dusubire dutware tube champion Bujumbura na champion national. Nicyo kibanza cy'iwacu mu bisanzwe.
Iri higanwa ryitiriwe uwahoze arongoye u Burundi n'ubwa mbere ribaye mu Burundi. Umugwi wa mbere wahawe igikombe ni miliyoni 2 mu mafaranga y'amarundi, wa kabiri uronka imiliyoni n'igice, nayo wa gatatu utahukana miliyoni. Iri higanwa rero bikabitekanijwe ko rizohora riba uko umwaka utashe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Yagire mwisa. yisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kandi ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremeshejwe na Jewe Diane nini nahazwe. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire, muri bo harimo Fasila Gebeho. Ahanje turaza kuba turi kumwe makuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota 30 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi.